Kinyarwanda ubu ni saha 12 zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ni umwanya waca kiganiro dusangire ijambo mukunda cyane.
Dusangire ijambo. Mwaramutse nshuti mwese mukunda ikiganiro dusangire ijambo. Mwaramutse namwe bashinga ntahe turi kumwe hano kwibutsa ko turi kumwe na professeur Ngogwa Nubusa Juvenal, tukaba turi kumwe na professeur Pacifique Manirakiza, tukaba kandi turi kumwe na docteur Baravuga Salomon. Bashinga ntahe bose turi kumwe, mwaramutse neza.
Mwaramutse
neza. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'umunsi twakoranije abashinga ntahe kugira ngo tuyanje ikibazo gihambaye cyane rwose, ikibazo cavuzwe mu ndwi ziheze aho abashikiranganji bajejwe ubutungane hamwe n'abashikiza manza bakuru mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika bakoraniye ya Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia, aho bariko arihweza cyane cyane sentare ya Afrika ika mu byo bihweje ingingo zavuzwe ko cyane gose, akaba ari ingingo zivugwa ko menshi, ingingo zo guha ububasha abategetsi bari mabanga yabo nk'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi bose bakomakomeye muri leta bwo kudakurikiranwa n'iyo sentare mu gihe bari mu mabanga yabo. Izo ngingo eka zariko zirashikirizwa zaravuzwe ko ibitari bike, hatari kumwe nawe washinga ntahe ko mwavyumvise n'abashinga ntahe bose bamwe banonosoye ivyerekeye utungane, aho novuga nka Professor Pacifique Manirakiza, turi kumwe kandi n'undi mu Professor Ngogwa Nubusa Juvenal nawe nyine akaba yarabaye umutegetsi yarabaye n'umushikiranganji ajejwe akazi mu Burundi, tukaba turi kumwe na Dr Salomon Baravuga nawe nyene akaba ari umwe mu bavugizi ba mimirwi itandukanye, nawe nyene ifise ikurikiranira hafi cyane rwose ikibazo tugiye kwiga, ikibazo cerekeye ukuntu abakuru b'ibihugu bari mu mabanga yabo batokurikiranwa n'ivyaha bo bakoze. Ibyo byaha tukaba twakwibutsa ko harimo ibyaha bya genocide kandi ibindi byaha byo gucyoza agateka kazira muntu. Narinze kubatevya rero nashaka ubwa mbere na mbere mbaze abashinga ntahe ukuntu ubwa mbere na mbere bakiriye ivyo bintu byariko birigwa. Reka dutangure ku mushinga ntahe nonose ivy'amategeko Pacifique Manirakiza.
Urakoze Federico, nashaka imbere yo kwishura ico kibazo ngire akantu ku muntu kwita intanga marara mu mategeko mpuzamakungu biremewe yuko abategetsi bakuru bakuru cyane cyane nk'abakuru b'ibihugu canke abashikiranganji bajejwe migende yaniye no kufashanya na yandi makungu hamwe n'abaserukira ibihugu byabo mu mahanga kubera amabanga makuru makuru bajejwe yo guserukira igihugu, amategeko araborohereza muri bimwe bimwe nko kudashobora gufatwa gukurikiranwa n'ibindi bihugu iyo bariko ararangura ayo mabanga. Ariko rero ivyo naho biruko kubiraba ibintu by'ivyaha amasezerano mvuza makungu cyane cyane ayashyizeho amasentare makuru makuru tuzi nk'isentare yo gucira imanza abagize uruhara mu mihonya y'ubwoko mu Rwanda, abagize uruhara mu bindi byaha muri Yugoslavia n'ahandi bina ya sentare nkuru ya CPI. Amasezerano ashiraho ya masentare yose aracira imoso kudahanwa bisunze igihagararo cy'umuntu canke akazakora. Sinibaza rero yuko byoba byiza muri Afrika igihe turiko turarondera gushiraho igisata muri sentare hasanzwe cyo fasha mu guhana byaha bikuru bikuru nk'icaha cy'umunyu bwoko. Sinibaza yuko byo byiza umuntu avuze ati abategetsi n'abandi ntibohanwa kubera amabanga yabo.
Yego, reka tubaze no mushya ntahe Juvenal Ngogwa Nubusa, Professeur Juvenal Ngogwa Nubusa Pacifique, none se amateka aratubwiye ari ukije atanze intangamara aravuga ko n'ibintu bizwi cyane rwose ko hariho amateka yorohereza mpuzamakungu yorohereza abari ku butegetsi, mbega ivyo mu bisanzwe ntibituma cyane cyane nk'umuntu ya Afrika ntibituma abantu bashobora kwitwaza ayo mateka bakingira ugasanga ntibariko arubahiriza agateka kazara muntu ikabagakora n'ubwicanyi.
Kenshi na kenshi abakuru b'ibihugu harabo bashira ku imikono ku mategeko mpuzamakungu menshi batazi inkurikizi zizokurikira, ugasanga bashyizeho amategeko bibaza ngo bizofata abandi. Nk'akarorero nk'aha mu Burundi hari itegeko rigwanya ibintu by'ibiturire, mugabo aca yishyiraho amategeko atuma hari abantu badafatwa no muri iyo tegeko nyine ryavuye I Roma urabona ko bajeze ku mukono bibaza ko bizoraba abandi kame ngo niba abana iba ariko baragwana iyo rugeranye ko bagakubitana ingumu zo munda bacavuga ngo zo munda ntizarimwo kandi batigeze bavuga izarimwo bagitangura ubu rero kuri ibyo byaha bikoma komeye ngiho nyabwoko kenshi na kenshi bigirwa n'amareta iyo mareta nayo akabatwagwa n'umukuru w'igihugu none badafashwe wumva hofatwa abandi ni nacyo gituma je niyumvira yuko ibyo dushamategeko bacagomba kuyaca iruhande nibyo ari yange sombi yuko dahana batanguye kuko bashaka ko ruca ku mugufi abari we wenyine afatwa kubwanga ingo mbere babikuye yuko imbere yuko umukuru w'igihugu aja mu kibanza babanza bakaraba ko yera kugira ntaje muri ico kibingo bazi neza ko ashobora kuba umwicanyi rero kubwanje niyumvira yuko iyo ngingo bashikiranganje ubutungane bafashe nimbi cyane iyo bashaka ko biba babageza kujya ku gihugu cya Leta Zunze Ubumwe zagize ati je ntibinyerekeye mugabo kubishyira ko umukono ugaca utangura kubona ko bikoreye ukagomba kubivamwo ibyo n'akamara maza je niyumvira ko Afurika izafite imbere abashikiranganje bagira bafata ingingo nk'izo
Dr. Salomo baravuga namwe icyo kibazo dati ko mwagikurikiranye iyo ngingo kubona yarizwe kubona hariho abategetsi bashaka ko ishirwa mu ngiro kugira ngo bakingigwe ibyaha byose bakora abavyaba ibyaha bito canke binini mwebwe mwayakiriye gute
bwana Frederic ndagira ngo nongere bashimire nanone byimaze yo uburyo mugerageza kuduha uru rubuga kugira ngo tuvuge icyo dutekereza kuri ibibazo bibera muri Afrika biteye agahinda seyishavu nibyo abanyarwanda bavuga ngo nagahoma munwa impamvu mbivuga nuko nkatwe muri Kongo ibintu turabimenyereye cyane ibintu by'abantu bagenda bagakora amakosa marorerwa atabaho ntibabihanirwe murabona nka ba bantu bagiye ku abasirikari umusirikari usanzwe mu gisirikari baragiye bafata abagore ku ngufu mu 2012 mu kwezi kwa 11 igihe Mventura ari kurwana n'abasirikari ba Kongo abo bantu mwakurikiye mwumva yuko abo bantu batigeze abihanirwa n'ibyo gusa aho umuntu agiye mu mateka ya Kongo usanga umuntu wese usanzwe ntajya abihanirwa abantu bafashe ibyemezo rero muri iyo nama bagiyemo je numva no gukomeza guteza imbere ibintu by'ubwicanyi ibintu by'ubusambo ibintu by'amafuti yose ashoboka y'amarorerwa abera ku mu mugabane wacu wa Afurika ndakeka bitagamije rwose kutuzanira amahoro nta mutekano bizatuzanira bizatuma Afurika ikomeza kuba ahantu hatari itegeko ahantu umuntu agenda bakamufata nk'igikoresho ahantu uburenganzira bw'ikiremwamuntu butazigera bwubahirizwa niko twabikurikiye na niko twabibonye duhereye ku bintu byabaye vuba ahangaha muri Kongo rwose n'agahomamunwa no muri Centrafrique murabona ko ariko bizagenda biya bintu by'amategeko ya ministri bagenda batora bya buri gihe ibyo bintu bizatuma duhora dupfa nk'ibimonyo niko navuga
ariko Professor Pacific Manirakiza hariho ibintu byigaragaza iyo nk'umukuru w'igihugu canke abategetsi bari mu mabanga yabo akomeye barongora ibihugu usanze bariko ratumwa ko muri sentare umwanya wose twofata karori nko muri Kenya aho perezida Uhuru Kenyatta na vice perezida wiwe William Ruto bama batumwe ko muri sentare impunza bakungu ivyo ntibituma batitaho amabanga yo kurongora igihugu kugiteza imbere eka kwitaho ibibazo bikomeye cyane rwose biri muri ico gihugu
mu bisanzwe nibijya nahereye ko ibi amategeko agerageza korohereza abategetsi no kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo ya misi yose imirimo batorewe iyo rero hari ibintu bishobora nko gutuma batabandanya iyo mirimo yabo haba gukurikirwa mu masentare canke n'ahandi urabona ko atari byiza icyo ko karero mutanze ko muri Kenya mu prezida Uhuru n'icegera ciwe Ruto baza baritaba muri hari irahe kuburana nivyo barafise ingaruka ku ntuze barafise ingaruka ku mabanga yabo bajejwe je ivyo ndabizi kubera nk'igihe bajya abandi bivyihebe batera hajya muri Kenya niho narindi hanyuma ndabona ukuntu abanyagihugu bagowe abanyagihugu bariko barera guteje no hino hanyuma hijya naho kabona yindi televiziyo kirerekana umukuru yatowe nabo abanyagihugu nyene ariko arekurikiranwa irahe abonyagihugu bari bakeneye yuko uwo mutegetsi wabo ahashika aharenguka akabahumuriza hama akababwira n'imigambi afite kugira ngo abakure mu kaga urumva rero ivyo birafise ingaruka mbi ariko naho ivyo naho bifise ingaruka mbi sukuvuga yuko abategetsi boca boroherezwa ku buryo badakurikiranwa mu kintu na kimwe kuko mu mabanga bajejwe nta muntu yohirahira ngo avuge ngo mu mabanga bajejwe gukora ibyaha ibi n'ibi birimwo ibi ndabivuga simbivuze mpere kubyo muri Kenya mugabo ndabivuga muri rusange yuko mu mabanga bajejwe abategetsi nta kwica nta guhohotera abantu birimo ninacyo gituma iyo rero bakoze nkayo marorerwa bategerezwa kwita ubutungane hanyuma ubutungane bugakurikizwa
hari n'ikindi kibazo gihambaye Professeur Juvenal ngo bwangusa ikibazo kijanye nayo mategeko akingira abategetsi bari ku butegetsi bakirongora amabanga yabo hariho cyane cyane muri Afrika urabona ko hariho abategetsi batwara bagatwara imyaka myinshi cyane gose gushikaho ubuzima ikamagara ashaka kubakika mu gihe bishitse naho ugasanga kenshi bashyiraho inshuti zabo abana babo ubwo se kugira ngo ntibakurikiranwe kuri ibyo byaha nyene bitabakurikirana igihe bari mu mabanga yabo
nyemwe wabitoye uti kuki burya ajye bavuga ngo gukugira aba bakingire mu mabanga yabo mu mabanga yabo nukumva gukingira abanyagihugu nabo nyene amabanga yabo ntashobora kuba amabanga mabi amabanga ya mari meza no mu bya politiki kera baravuga bati ntagira igihugu na kimwe kizoja kwivanga ingene ikindi gihugu cyitunganya ubu ibyo biratanguye kuba birahebwa bukebuke ubu mbere hari abantu banavuga bati turafise uburenganzira bwo kwinjira mu bindi bihugu igihe tubonye ko kiriko kirengata akazi na muntu n'ibyo bita droit d'ingérence ubu rero umuntu aretse umukuru w'igihugu kanaka agatangura guteranya abanyagihugu biwe agaha ingoho bamwe abandi ntazibahe agatangura kwica bamwe urya nkabyara imana iyo baca bagira bati n'ibyo ntwari we baca bayikura hamwe ihonye bwo byatangura kumbure baba bakijije abantu ico bita n'ahandi babyetse yo kiba nka bimwe bita non assistance a peuple en danger umuntu agira ariko arahuhera ntumutabare n'amasentare akazi kayo ni ukugira assistance a peuple en danger bakabuza umuntu babona yuko agira amara abanyagihugu biwe bakamushira imbere y'intahe ni nacyo gituma rero usanga benshi bagira bati kugira simfatwe reka niba amatora uko nshoboye kose ngume ndwagushika yeza garuke gutyo nta muntu numwe azo ntumbera cyangwa akashira n'ivyo uwashobora kuzomukingira ariko naho umuntu yogerageza akamara imyaka 5, 10, 15 iyo myaka ni mike ku muntu ariko ku gihugu burya si byinshi impera n'imberuka bazabatera bafatwe ni nacyo gituma amategeko yokurikira ingene isi irikiragenda amategeko agatangura guhangara abantu bose kuko uretse ujya mukuru na muto yazoheza yica abantu ntafata
Dr. Salomo baravuga mbega igituma nkuko nabaje abandi igituma kenshi na kenshi usanga abatitse muri Afrika baguma ku butegetsi igihe kirekire si kugira ngo ntibaze bakurikiranwa ibyaha bagirizwa canke bo barakoze
yego bwana Frederic nkuko umuvandimwe amaze kubivuga mu kanya nibyo mu by'ukuri ikibazo naho kiri kuko abantu ahanini abenshi bagera ku butegetsi babanje gukora amarorerwa noneho kugira ngo azabashe kubugumaho akavuga ati basisi ngoma gukurikiranwa no kwirinda ibihano babari guhunga ibihano ahanini kuko nk'ibintu byo kujya guhindura amategeko nshinga nkuko turi kwibona bishaka kuba muri Congo bishaka kuba mu bindi bihugu namwe mutayobewe ni impamvu zo kugira ngo abantu batazigera bakurikiranwa kubera ko baba barashyizeho ayo mategeko abarenga ariko nyamara twaza kureba mu bihugu byateye imbere mu rwego rwa demokarasi nko muri Israel mwakurikiye ko wahoze ari premier ministre Udolmer yarakurikiranwa ubu ngwejo ubundi bagiye kumufunga imyaka 3 ibyo bigaragaza ubushake abenegihugu baba bafite bwo kubaka igihugu cyabo kugira ngo batere imbere bubakire igihugu cyabo muri Afrika rero hanini ukwikanyiza umuntu abashaka irye gusa kugira ngo agume ku butegetsi atazigera buvaho ibyawe nimwahoze muvuga muti Imana ikazarinda imuhamagara kiburiho kugira ngo batazigera bamukurikirana cyangwa se agashyiraho umwana we agashyiraho umugore we agashyiraho umwishywa we bikaba ibintu by'akazu nk'uko abanyarwanda bavugaga muri za 90 bihinduka akazu ako kazu kakaba ari akazu ko kurinda ibyaha ko kurinda abanyabyaha ntibazigere babikurikiranwamo nta demokarasi dushobora kugira nta majyambere mu rwo rwego kuko ijyanye n'ibyo kwikanyiza ijyanye n'ibyo guhora umuntu ashyira mu gifu cye ntazirikane ko na rubanda nabo bakeneye kubaho.
Hariho Pacific Manirakiza abatetsi cyane cyane bo muri Afurika eka n'abandi bavuga ko naho hari demokarasi abantu bateza kuja mu matora agatora umutegetsi bitoreye, ariko kenshi na kenshi abanyagihugu ngo baba bakwikuraba ukuntu abakuru b'ibihugu bo muri icyo gihe barongoye igihugu iyo bagiteje imbere, iyo ibintu byose byagenze neza bakwiye kwihoza na bijya biringo bahora bavuga ubwo si ubundi buryo bwo kuguma ku butegetsi.
Mu bihugu biteye imbere mu bintu bya demokarasi ibyo ntabihari ntabihari, ariko impamvu ni nyinshi. Impamvu kubera hariho ubundi buhinga bwo gukontrola ukuntu abantu batwara. Ariko mu bihugu demokarasi taratera imbere ibintu by'ibiringo ni ibintu bitegezwa kubaho, ni bitegezwa kubaho mu gihe abantu bakiriko barirondera uburyo bwo gutsimbataza demokarasi mu bihugu. Iyo rero abategetsi bamwe bavuze bati no kugumizaho abari bahari no kugumizaho cyangwa wahahora kuko tutazi neza imbere ukuntu hasa hashobora kuza uwundi mushasha agakora asubiza inyuma igihugu uradi ntambwe ubundi yaragishikanye ko ivyo nibaza navyo nyene ko ari uburyo bwo kubwira umuntu agume ku butegetsi nyene nkuko nabivuze nibaza yuko muri ibihugu usanga bitaratera imbere muri demokarasi ivyo ntivyotegezwa kubaho. Umuntu yogira ikiringo ciwe hama giheze akaba akamusezera neza akabandanya afise icubahiro n'iteka ryiwe, hama uwundi mushasha akaza, hama igihe igihugu kicacho cose kizobona yuko kimaze gutera intambwe ishemeye mu kubahiriza agateka kazi na muntu, mu kubahiriza uburenganzira bwa bamwe naba bwo kuja hamwe bakaserura ivyumviro uko bavyumvira, nibaza ko ico gihe hama n'ubuntu kuronka ubutungane nabwo nyene bwigenga bushobora gutunganiriza abantu bose, ico gihe umuntu ashobora kugira ati ibintu by'amamanda ntibikenewe.
Professor Juvenal Ngogwa n'ubusa, mbega namwe murabona ko nk'abategetsi bavuga ko batwaye neza canke ibintu byagenze neza igihugu cyateye imbere eka bashora kongerwa ibiringo batarinze kuraba ibiringo bamaze kutwara bakaguma batwara kugira ngo igihugu gitere imbere, ivyo ni ibintu umuntu yoshira imbere aho
bwa mbere ya Frederic no cyo nokubwira nuko kenshi na kenshi abantu bariteranya bakibaza ngo demokarasi n'amatora gusa. Hariho umutegetsi w'umurundi igeze kuvuga ngo twaratuye n'abanyagihugu boni indege twoyishora twayo dushaka. Oya, demokarasi ni ugutwarira igihugu cyose, watsinze na utsinzwe ntatsindweho. Ikindi bakunda kwiteranya ni ukwiyumvira yuko kumara iminsi myinshi ku butegetsi aribwo butore. Jeno guhakarorero nk'aha mu Burundi umuntu abarundi bose mu budasa bwabo biyumvamwo ni Rwagasore. Rwagasore yatwaye amezi ukwezi n'inusu mugabo twese turacamuhurumbira turacamuririmba kandi turamwumvikana ko twese, ariko uwamaze imyaka irenga cumi ngo nuko yahiritse intwaro ngaheza ngo yitwa inshungu y'i Burundi naye handi iyo tuba twari abo watwaye neza kurusha abandi. Jewe n'ukuri nihweje usanga nkako nko mu Burundi watwaye akateza imbere igihugu cane ari Baganza, none Baganza aca agaruka akagatwara igihugu imyaka yose kandi atigeze atogwa kandi rimwe rimwe n'agatera kazi na muntu karahungabana.
Ariko hariho mushikantahe Juvenal Ngogwa n'ubusa, ariko hariho abavuga ko nawe yatwaye nabi kuko benshi batwaye nabi mugabo ubutegetsi bwose ari bubi bukarusha ubundi bubi cyane, sivuga ko nabwo bwari bwiza.
Oya, nta ujya nuko atankumi yigaya nta muntu atwara nawe nyene n'umuntu nta muntu ashobora gutwara neza kurusha abandi, kandi kugira ikiringo kinini siko gutwara neza. Aho muri Amerika umukuru w'igucaho ntarenze imyaka 8 ariko niwe atwara nk'isi yose ntaca abinyuma ya Bongo yamaze 40. Umuntu wese yokorera igihugu agaheza agakutsa ikivi noneho yakoze akaruhuka, hanyuma abandi banyagihugu bagaheza bakamusubirira. Kubera nako nakurya kugira ngo umuntu agume yitoza igihe cyose ni nk'ugusuzugura abandi banyagihugu, nk'uko umenga ubu ntibashobora kugira ngo batware igihugu nabyo nyine biremo akantu agasuzugura.
No kwibutsa ko muri Amerika ikiringo ari imyaka 4 bakamwongera imyaka 4
ukiyongera rimwe ikana twebwe ari 5
iyo aba
akiongera iminsi imyaka 5 ntacu
iyo abanyagihugu bagushimira
nyine kujya kugumaho bagushinya gushima rimwe
tugarutse ku
muri Canada ashaka gushima igihe kinini umugambwe wawe ni wagera igihe ukagira uti oya tubise bisaba andi nabo
tukiri kuri cyo kibazo
mu Buswitse ho nta n'umukuru igihugu ari ho mbere ushimye ariko ntikiri uze gutwagwa neza n'ico gituze ku rujinyi
na zivyo nivyo
ari muri demokrasi hanyuma tukiri kuri cyo kibazo nyene cerekeye amateko atokurikirana abategetsi ba kirongora amabanga yabo hariho ikindi kibazo gihambaye cyane rwose cyane cyane abanyafrika abategetsi bo muri Afrika bidoga cyane rwose kuri ya sentare impunza bakungu kuko babona ko gushika ubu aribo bakurikiranwa hariho abandi bashobora kuba barakoze ibyaha ntibakurikirane mbega uko gusaba bashimitse ko iyo sentare tubakurikirana suko naho nyene bohava batoramwo abategetsi bo muri Afrika bakurikiranwa baba abategetsi bo mu bihugu atako byifashe mu byerekeye butunze mushinga ntahe Pacifique
hariho akantu mushinga ntahe Juvenal yigeze kuvuga ubwa mbere avuga ati abakuru b'ibihugu igihe bariko barashira umukono ku masezerano mpuzamakungu harahumengo ntibabonye ibirimwo ivyo rero byarigaragaje cyane cyane kuri sezerano mpuzamakungu ryashyizeho irya sentare ikirimanza irya sentare impana byaha ikirimanza irahe ibihugu byinshi byashyize cyane cyane byo muri Afurika byashyize urukumo kuri iryo sezerano hanyuma hari n'abari ko barakurikiranwa kubera iyo sentare ifite uburenganzira bwo kwakurikirana kubera barihaye ubwo bubasha ariko rero nkagwa nkagaruka uravye cyane cyane iyo sentare imaze imyaka 10 ukundi ikora haraho rimwe na rimwe ugira uti aba bakuru b'ibihugu ba Afrika ntibarirabusema kubera iki ntibarirabusema kubera hari igihuraba ayandi mabi akorerwa hirya no hino ariko kubera usanga aho hantu ibyo bintu bikobera akorerwa ibihugu bya rutura bihafize inyungu nyinshi bigaca bigira biti oya ibiye si bintu byoja imbere ya sentare kubera dukeneye kuzana amahoro dukeneye kuzana gushaho umwumvikano hagati mu bantu ibyo byari bonekeje atari hake muri Palestine cyane cyane Palestine hariho ibyaha bitabike byahakorewe byinshi bikabyegekwa ku gihugu cya Israel ariko iyo bagerageje bagakora kuri ibyo byaha urabona yuko hari ibihugu bica bihesha kandi ibyo bigaca bikamizwe n'ingoma hirya y'ejo mwarabonye ibyashyitse muri Siriya naho nyine bagira bati reka tubaze sentare mpuzamakungu turabe ko hari ico yofashamwo kugira ngo kwirikirane abakoze ajya mabari kabera muri Siriya haciye imyaka ingahe ariko kubera ibindi bihugu bibiri cyane cyane Ubushinwa n'Uburusiya bahafise inyungu zitari nke bwararahiye burarengwa yuko sentare mpuzamakungu ataruhari ifise muri bijya ntuze urumva rero ucusanga hasigaye abakene abohora abantu badafise ingufu mu rumengo niho sentare ica cyane cyane yibanda kubera ariho byoroshe warabonye muri ibyo ukuntu byagenze urabonye n'ahandi ukuntu byagenze ariko icyo susu kuvuga ko byoca bisigura yuko abanyafrika bashatse gushiraho sentare yo guhana ibyo byaha bahanga n'abandi banyafrika ntibazi ko atakibazo cya kirimwo
namwe niko mubibona mushya ntahe Juvenal ngo bone ubusa
ego ndemeye yuko nivyo irya sentare arahumengo cyane cyane ishimikiye cyane cyane ku bihugu bidateye imbere ariko itegeko iyo ririho ntiriba ryagiriwe umurwi uyu cankuri w'abantu uzokurikirana umuntu ntashobora kuvuga ngo jewe ndi mu nkurikirana ko mudakurikiranye uriya navuga ati nkurikirwa ku caha nakoze nayo kugira ngo ndi mu nkurikire kuko nurya mutamukurikiye jewe mbona ko ari kuyerohereza icyo umuntu yosaba nuko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika bakwemera akitaba irya sentare hanyuma natwe turondera ko gataya ka mutina mundu ku isi yose yakurikizwa tugasaba ko ijya sentare irondera n'abandi noneho nujye mutegetsi muri Serbia bari bamufashe burya kandi n'abandi bazobafata ariko uwo muri Afurika ntandikike inyuma yuko badafata abandi ngo nawe ntafata ubikosha n'umurikorwa kugatwe k'umuntu narinde kuraba kundi nawe yafashwe
ego me ivyo nivyo reka rero dusoze rikiganiro ndabona ko tuzokigaruka ko ndabona ivyo twoyaga kuri ico kibazo ni byinshi cyane rwose ariko nashaka dusozere ngaha uyu munsi mu nkundi zosubira kwatera kamu nashaka Professor Pacifique Manira kiza mutubwire kuntu mwebwe mubona ibintu byogenda mwihweje ivyako birasabwa na sentare mega ku ibintu byemewe n'amateko ibintu nyakuri ibintu nk'abanyagihugu bashira imbere ineza y'igihugu cy'ambere y'igihugu agateka kazi ya muntu ikintu boshira imbere ikintu cyokorwa kuvyerekeye n'inzo nkingo zariko zirashikirizwa n'inkibihe
ikintu je nibaza cokorwa nibaza yuko abakuru b'ibihugu aribo bazoshikirizwa ijanteguro yagizwe n'abaministre nibaza yuko boraba bakaca ikibazo hirya no hino bakibuka cyane cyane ibyo bemereye abanyagihugu babo abanyagihugu bo muri Afrika mu mategeko ngendegwa ko y'umuntu yari gashira hamwe y'ibihugu by'abanyafrika New African hamwe onabiravye n'imigambi mikuru yari gashya hamwe nyene barashimangira cyane ku ntumbero yo kudasazira ndava ukudahanwa kw'ivyaha umushinga ndahe yigeze kubivuga kuburyo amategeko aha n'uburenganzira abashefu ba New African gushobora kuja nko mu gihugu ibona yuko gateka kazi na muntu kariko karahohoterwa imwe bigaragara nico gituma rero nibaza yuko bakwisaga tampembero bakibuka ayo mategeko ngendegwa ko aranga ryashira hamwe nibaza yuko batokwemera yuko abategetsi nabo nyene badahanwa ahubwo je murabo babishiramwo bakagira kujya yandi mantu ze yandi masezerano mpuza makungu avuga yuko atamuntu ashobora kwinyegeza inyuma y'igihagararo ciwe canke yakazakora hanyuma ibihugu byonyene bikazoraba bikagira biti jewe akoko kakirimwo sinemeye gushira umukono kuko iryo tegeko bazoba bashinze ibyo nibyo byakozwe no muri ya sentare mpana byaha irahe hari ibihugu bya rotura tuzi byaretse kujamwo nka Maroc Tajiniri Uburusiya n'abandi cyane cyane bavuga bati igihe iyo sentare ishobora gukurikira umukuru w'igihugu cacu ntidushobora kwijamo
ego me musozera mu kanya gatoyi kandi Professor Juvenal ngogwa n'ubusa nashaka namwe mutubwire ikintu mwona cokorwa kugira ngo abanyagihugu cyane cyane barongogwa mumve ko batekaniwe
muzi kuri irya nami iri kibera bisabe baburya yagizwe abakuru b'ibihugu bazi ico baje gushikako harya bijya bashitse ko bashikira nganje n'izo n'abakuru b'ibihugu bazoca bemeza kugira bikingire hanyuma rero icyo novuga nuko abakuru b'ibihugu imbere yo gushira umukono ku masezerano abahuza umwe wese nabareka kubesha arabe ibyo afite mu mutima kuko aracyashira ku mukono azi neza ko atazobikurikiza no kwa nk'akarorero ngaha muri aka karere k'iwacu ari ibihugu uko ari bitanu biri mu bihugu by'ubuseruko impera n'imperuka ngo bizotera bifatane bitwagwe n'umukuru w'igihugu umwe iniyo politiki ariko buryo wosetsa ku mutima w'umukuru w'igihugu umwe wese ukwiwe arazi neza ko atazashaka n'ibyashika azoca batangura kunana ariko barabize ku mukono nizo bijya sentare yirahe nuko nyene bafuye kubishira ku mukono kugira ngo abantu babone ko ari abantu bakunda abanyagihugu cabo bakunda demokrasi ariko bazi neza ko bitazokurikiza ico nosaba rero nuko ndetse no kugira ngo ntibafate nsaba ijya sentare yirahe kurungika abantu mbere mu bihugu byose bakaraba neza abakuru b'ibigo ariko barengana gatya kazi na muntu kugira bagirire dossier bazabatere bafate kuko niho abanyagihugu b'ibihugu bokumva ko bakingiwe naye handi babarekeye abakuru b'ibihugu babo imwe rimwe baca batangura kubica ahubwo amakungu azaba aheze abanyagihugu b'ibyo bihugu ahubwo rya tegeko nirikurikizwe bifate bose n'abanyafrika barimo
ego me professeur Juvenal ngogwa n'ubusa ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ndagushimiye nawe professeur Pacifique Manirakiza nawe docteur Salomon baravuga ndabashimiye cyane rwose mwese ku kanya watoye kugira ngo tuganire ikibazo n'ikibazo gihambaye cyane rwose tuzogaruka ko mwakoze cyane
mwakoze nawe
urakoze professeur
turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangira ijambo mwakoze kudutega amatwi We'll be right back.
You've been listening to Weekend Programming in Kirundi and Kinyarwanda on The Voice of America.